intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaza mwese mu kiganiro ndafite ijambo uno munsi cerekeye irungikwa ku mugaragaro ry'abasoda b'abarundi mu buseruko bwa Congo Kinshasa muri ko mugishikirizwa na Eddie Claude nini na hazwe
ndafite ijambo.
Kuva ku munsi wa mbere abasirikare b'u Burundi baratanguye kujanwa ku mugaragaro mu buseruko bwa Congo, ako karere kakaba kavugwamwo imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho uko bimenyeshwa n'igisirikare cya Congo bazofashanya n'ico gisirikare mu gutuza iyo migwi. Hari n'abasoda b'abaganda basanzwe bari muri ico gihugu kuva muri Kigarama umwaka uheze, nabo nyene basanzwe bakorana n'abasoda ba Congo mu gutuza imwe muri iyo migwi igwanira muri Republika ya Demokrasi ya Congo. Ico gisirikare cya Congo cyamenyesheje ko abo basoda b'abarundi nabo baje kubafasha bakazobanza gushigwa aho bazohabwa inyigisho. Ibindi Karine arabitubwira muri inkuru yaciye kuri Radio Inzamba mu makuru yo ku itariki ya 15 zo ku kwezi.
Kubwa Lieutenant Mark Erongo, umuvugizi w'igisirikare cya Congo iharaniye intwaro rusange mu karere ka Sakura ya kabiri mu manuko bwa Kivu y'Epfo, ico gikorwa kirongowe n'igisirikare cya Congo. Abasirikare b'u Burundi bangana n'600 kuri uwa mbere bashikiye ahitwa Ruberizi mu kiyaya cya Rusizi ku birometero 50 uvuye mu gisagara cya Uvira. Igisirikare cy'u Burundi ngo cagiyeyo mu ntumbero yo kugwaniriza hamwe imigwi igwanira mu gihugu cya Congo nk'uko biheruka gusabwa n'abakuru b'ibihugu bya kano karere ka Afurika y'ubuseruko, gutyo amahoro ashobore kugaruka muri Congo. Igisirikare cya Congo gihamagarira abanyagihugu gutekereza bagakorana neza n'ingabo zose za kano karere. Igisirikare cy'u Burundi cinjiye icete muri Kivu yo mu manuko mu gihe haheze iminsi abaharanira agateka kazina muntu muri Congo badasiba kwerekana ko abo basirikare bafadikarije n'imbonerakure zo mu mugambwe CNDD FDD bama baja guhiga imigwi igwanya leta y'igitega iri muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo. Iyo migwi igwana ikaba ari Red Tabara na FNL. Leta y'u Burundi yoyo yamye ihakana ko abasirikare bayo bari ku butaka bwa Congo.
Tubibutse ko mu rugendo umukuru w'igihugu cya Congo Felix Tshisekedi yagize mu Burundi muri Rusama uyu mwaka mu byo bumvikanye na mugenzi we Evariste Ndayishimiye, harimo ivyo kuzofashanya gutuza imigwi igwana muri Congo mu kurungikayo abasirikare b'abarundi. Nayo mu nama yabereye muri Kenya mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, abakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe EAC ya Afurika y'ubuseruko bumvikanye ko harungikwa mu buseruko bwa Congo abasirikare bakarere bazoba bavuye mu bihugu bigize iryo shirahamwe. Irungikwa ku mugaragaro ry'abo basoda b'abarundi bagiye gufasha abo muri Congo ryo barizofasha koko kugarukana amahoro muri ico gihugu. Ugaruka rwagico rubivuze ko inyuma y'aka karirimbo
abiyumvira ko inyishi ibibazo byacu ari amasoro bakibagira amasengesho yerekeje n'ibiganiro kujya kwitanse n'ikingira malariya kandi na wikingira sida yambaye umusegetera ifaranga rirakurwa ariko ni rumurizi mbunzi ngo kwifana igihe hanyuma inyota y'amazi itunga riva ku mwana kitina.
Duhere kuri Landa ari mu izinga rya Mayotte. Namwizero afise yuko haricho abo basirikare bazomara yerekana aho amakenga afise ahagaze.
Kubwanje nta cindere nagira ngo bagiye gutuza imigwi yitwaje ibigwanisho muri Congo, kuko musanzwe muzi ko igihe igisirikare cy'u Burundi cyatangura gukorerayo batangura gushyiraho za kiribaho ndetse bigisha imbonerakure bakajyayo batwaye abasirikare barabanuye bagiye barakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho iri muri Congo. Iyo migwi nyene yitwaje ibigwanisho harimo n'iyakorana n'igisirikare cya Congo amatwa dusumira. Murumva rero ko umugambi wo kuvuga ngo bagiye gutuza imigwi yose yitwaje ibigwanisho muri Congo uwo mugambi kubwanje simbona kugiye kujya mu ngiro ngo ushoboke. Kandi ikindi naco iki gisirikare cyacu gishingiye muri Congo bahora batwara barobanuye, ubu ko bagiye ku mugaragaro ngira bazatwara bose mugabo njyewe nabapfunira akagoha cyane cyane ahubwo basoda bagiye kujyayo, kuko abasanzwe bankwa muri azi ko bariho mu gisoda cy'u Burundi niwa ashikayo wabashora kutora kawashikita mkwako zungo wabule zi za masasu ngo wakura ina nara nara liya ibichibi ni janda kutakirumu tukena maguru ahungu mbele ya wali wala uzi yo wacha tangi wazi kuwa gira niyo gira ngo wala ronsa kajoku ya zangu gira ngo wahezi wabwe momenyo ingwe ko igisirikare cyacu iyo leta y'u Burundi yicitse n'abasirikare cyica abanyagihugu bagiye mu ngwano idasobanutse batwo mu buryo budasobanutse
Riki ari mu Rwanda nawe ati nukuraba neza ko atacinyegeje inyuma y'ibyo bintu
cyo ngwaruka ikintu uvuga nuko nta cyizere na kimwe fise kubona u Burundi byinjiye muri Kongo ngo bagiye gufasha kutuzi ngo imibiri yitwe tubigwanisha muri Kongo gute iki kintu njyewe bagiye cyamukenga ahubwo si ikintu cyo kwizera na cyizere nabigirira ko ari cyo gikorwa kizo kokwa kuko iyo bari yo ntumbere bafise Kongo yari kuba yabigaragaje igasaba ubufasha mu Burundi nuko hari ikindi kintu kinyegeje inyuma yabyo rero ibaza yuko ibyo bintu tamusho na muke birimo kandi biteye amakenga
Olivia nawe nyene ari mu Rwanda ati ntacyo abo basirikare b'Abarundi bagiye kumarira abanyakongo
kuri jewe nta mwizero mfite mu by'ukuri ko igisoda cy'u Burundi kizofasha mu gutuza imigwi itwaje ibigwanisho mu gihugu cya Kongo muri iyo migwi kandi harimo n'iy'Abarundi ariko n'ubu mbona huga hanini n'icyo gisoda cyivanzemo cyane cyane n'ugaruka rw'imbonera kure bagiye ahubwo gukora ibyo bishakiye bagiye kugira basahure bagiye kugira ngo bakora mabi nyine binyegeje inyuma yuko ubu bagiye yo muri gahunda izwi n'umuryango wa EAC binjiye ngo bagiye kugwaniriza hamwe iyo migwi yitwaje ibigwanisho none kuba gushika uyu munsi iyo migwi yitwaje ibigwanisho ariho ihitamo kwinyegeza mu kubutaka bwa Kongo harimo n'imigwi yitwaje ibigwanisho y'u Buganda harimo nka LRA nibaza ko hatoroshe kugwanira ahubwo umugwi wose ujaye ugiye kugwana nibaza ko bose basahura bakora ico bishakiye ubu rero n'abarundi bagiye kuja mu bandi n'acane cyane ubuko vyemewe bizwi ko bahari ku mugaragaro kuri iyo gahunda ariko kandi byari binavugwa n'ubundi ko bamaze iminsi ariyo bari kandi amabi bakozeyo atari make avugwayo n'abahasize ubuzima n'abo basirikare bahasize ubuzima n'imiryango yabo itigeze imenyeshwa mu by'ukuri ico babaye babo ivyo ni ibintu byose bihari sinibaza ko ari ikintu bigiye guhindura rero nta mwizero mu by'ukuri mfise ngo u Burundi bugiye gufasha Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwayo
Donald ari mu Burundi arafise umwizero ko abo basirikare bazofasha kugarukana amahoro sari mu Burundi ati aho kwihutira kuja kugwanya abo bitwaje ibigwanisho muri Kongo icari gikwiye kwari kuganira nabo mu ntumbero yo gutora umuti nyawo
igisirikare cy'u Burundi imbonera kure zari zisanzwe ziri muri cyo gihugu rero uyu munsi kuba bashyizeho ko binjiye ku mugaragaro yaba Barundi yaba Bakongomani ubwabo bari bazi yuko mu gihugu cya Kongo hari abasirikare hakabaho n'imigwi y'imbonera kure kandi muziko ivugwa mu mabi menshi se nk'ikimbabaza by'ukuri kuri leta y'u Burundi aho bafata imbonera kure bakazifatikanya n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare kizi amategeko kigenga n'igisirikare kizi discipline militaire mugabo bakaza kugifatanya nacho amabi akugwa n'izo mbonera kuri ibintu bimbabaga cyane kuko nimba abasirikare by'ukuri b'igihugu atari abasirikare b'umugambwe bagombye kwisunga amategeko abagenga by'ukuri rero kujya mu gihugu cya Congo amakuru asumira nuko nabo nyene bitari ko biraborohera gushika muri icyo gihugu kuko kuva binjira ntibyaboroheye rero nkugwaruka cyo cyo ndabibonamwo nta ntambwe ndende kuko nimba bagiye kugwanya iyo mihari bega ubwo leta y'u Burundi cyane n'abari kubaronka abasirikare bawo muri icyo gihugu cya Congo bobo bari cyaranye nabo kugira iyo mihari ivuga ikisaba kugira ababitorera umutwe kugira amahoro arama aboneke hagati y'abarundi n'abakongomani ubwabo rero kuvyo kuri uri kuraraba sinibaza yuko hari amahigwe maremare canke hari nguvu nyinshi cyane bagiye batwaye zo kuhangana nabo kuko bari basanzwe bariyo babonye ko byasa tireka duce mu izinzirizi ariko nkanze kugwaruka nta mahirwe maremare noha igisirikare cy'u Burundi uretse ko abanyagihugu cyangwa arabaze bagiye kuhekurirwa kandi n'ubu twari tuzi ko yaba abasirikare yaba imbonerakure ariko batakaza ubuzima muri icyo gihugu cya Congo kandi ntibasigure n'impamvu rero kugwaruka cyangwa icyo saba nka leta y'u Burundi ni uko yo kwicarana na bose bafashe ibigwanisho kuko hari impamvu bafashe ibigwanisho rero mu gihe bicaranye nabo kuko abatorera umuti imvura izicanke ziriye kuko barashobora gusanga n'iyo mihari ifite inguvu gusumbya abo binjiye none bazuca bigenda gute
Ikiganiro ni ndafise ijambo kibandaniriza kuri Doni ari mu Burundi aribaza icaho basoda b'Abarundi barusha abandi basirikare bari basanzwe bari muri ico gihugu
kuko amakungu yobona yobufuti yobagenda hunga bari mutekano yobate cyane kuko nabo bagiye batuzeza kwa nk'ibyo nyine rero nk'uko ahandi hose umuntu ashobora kuba yibaza ati none u Burundi butwaye inguvu zingana gute zirutse za MONUSCO muri ico gihugu kuko ni biri mu mutima yabo uvuga bati hakiri kuva sirite kugira bagarukane amahoro n'umutekano muri ico gihugu yego kuko izo na zo hejeje agaciro k'igihugu cacu mu gihe baba bavuga ati iyo maraho kugarukana amahoro n'umutekano bagwanya aho basanze ahubwo barondera bagwanira bumva ko vyo bibabaje bibaza yuko ico tubirindira tukaraba ko iyo bija ntawe uzi ati bagiye mu kuri byatumye aba mbere bagenda bakamara igihe kirekire mu ibanga nta wundi cyabitumye ariko ariko nabo ntawe ufata ko bagiye mu kuri tubirindire ariko kubwanye no guhe nta ngufu u Burundi bufise kuruta MONUSCO kiki ni nyuma z'imyaka 20 ibintu bikaba biri uko biri rero nabo iyo barakoze ibishoboka kugira ngo icyo tuzi ari igezeje ariko ubundi nabwo iyo bahagenda abasirikare hatagenda imbonerakure kuko bamaze gufata kuhaka bw'imbonerakure genda baza bamaze kugenda bamwe bamwe hari abatubona bigishwa mu burere tukayibona ariko biteye isoni kuroha abana b'u Burundi bafite imyaka 15-21 ukamurakira kugwana mu kindi gihugu bagize formasiyo militaire honorayo ikiringo categanyijwe n'amategeko mu rwego rw'igisirikare ariko kubera ari umuadepte w'umugambwe birateye isoni biranababaje aho ni ukuvuga ko abantu bandura zo batuje cyane imiryango y'abarundi batoki bari kubaka ari mukonesansi rero inzara ntigiye ituma bagenda urumva imbonerakure bakazikura mu miryango ngo baragiye gukwanira igihugu ushobora kubibarwana ngo barahatanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi na marongo twende tutahizo jamu
yani ari mu Burundi nawe ati ntambara si uwo muti nyawo kumutekano muke uri mu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo
jewe ntugwaruka ahubwo gusa icyo mbona nuko abanyagihugu bamara kukarere bagiye kugira ibibazo kuko intambara na rimwe ari umuti w'amahoro kuko abasoda bagiye ahantu bagiye kuzakora ama operasiyo kandi iyo migwi nayo nyine ntiyicaye kuko si abana gusa abana bababwira ngo nguhagaranda guhane icyo mbona yuko gusa ahubwo ikibazo gishobora kuba gishobora gukomera rwose kuko uko cyazigwa ntikibere nk'uko bashumvira nk'umwe rero mu Rwanda nsanzwe nanaciye no mu by'intambara intambara ntitangirwa intambara ntiyiha umwanya intambara ntuvuga ngo ngiye gukora ibi ingabo nshyire ku wundi Uburusiya bwavuga yuko mu ndwi zibirizwa bwamaze gufata Ukraine ngabwiza uno munsi ngameza ni intambara iri kiraba Abarundi hareze imyaka myinshi batangwe kujya gufasha umugambi w'amahoro muri Somalia sinzi ko intago ngamuga baraziheza hose ibyo rero cyari intangaza kubona bombi ngo bagiye gufasha ngo muri Congo ngo ibintu ngo bihagarare none ko hariyo imigo ahubwo ikintu cya mbere gipfe gukorwa sinjya y'intambara kubwo inzira y'intambara ubujya ujya mu gukirwana na nyine uko turiko turabona isi barafite abashyigikiye ku gisirikare cy'igihugu cyagiye gushyigikira igisirikare cy'igihugu burya nabo barafite abandi bantu babashyigikiye kuko ingwana zo muri kano karere ku isi hariho abarubitire bazo hariho n'abasponsoro bazo ni nacyo gituma ahabwa ibintu tuzasanga biciye bikomera cyane hamagaragaje kwibuka ku byabaye gato intambara y'u Burundi yo mu 1993 yagiye gukomera bikaze cyane mu gihugu cy'u Burundi guhera mu 1996 mugabo ku 1993 intambara zacu zitangura kandi intambara nyinshi zagwaniwe muri Congo abagwanyi bagiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi basa n'abariko baregereza gutsinda urugamba nuko leta yari hari yaciye ibyoroshye ikajya mu biganiro na ubundi bwabo muri Congo bari bamaze kwananira ntibabona kwinjira rero natwe twagiye kudukwegera uno munsi irashyira ku kisutamo kuko bagiye kubabyongoroza iyo bari bibereye ntibashe binjira n'ubundi byari bisanzwe bizwi yuko bajyayo ariko barana yuko atacyo bari bwabagire n'ubundi ntacyo bazabagira kuko n'ubundi intambara zahora ziri ko ziraba uko nyine njyewe nta mwizero mfise kuko kandi ndi mu bantu byo batigera bashyigikira intambara ikintu nshyigikira ni ibiganiro n'abantu kuvugana mbega dupfa iki mbega wifuza iki mbega aho kugushyigira ngo ni ibintu tubivemo rero n'ubundi nta kindi kizadufasha akaruka abantu bicaye hamwe ngo baganire hanze intambara zirangiye
twarahereze kuri Dali Ali mu Burundi nyine ntacyo yizeye ko kitova muri iryo rungikwa ry'abasirikare muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo
abo basirikare bajyanwayo hanini usanga yego harimo abasirikare ariko harimo kandi n'ugwaruka rwagwaruka ku mugambi CNDD-FDD mbonera kure zambikwa impuzu za gisirikare zigahabwa n'ibigwanisho kugira ngo zije gutuza iyo migwana turabyire igihe izo ngabo z'u Burundi zimaze ziriyo mu buryo bwa rwihishwa ariko uyu munsi bikaba bimaze kwemerwa yuko bariyo bagiye gutuza iyo migwi ya M23 reditabara n'izindi twovuga yuko atacize ntacizere dufite yuko iyi migwi izohava igwanywa ngihere mu buseruko bwa Congo kubera yuko ugerageje kuraba Congo igice kiko kiragwanirwamo ni igice cihariye navuga ko ari igice cyihariye kubera yuko ni igice kirimo ubutare bwinshi kirimo amasuso menshi rero iki gice uzosanga kirimo intambara za hato na hato zidapfa kurangira kubera yuko ibihugu bimwe bimwe bihana urubibe n'u Burundi byose hari inyungu byipfuza hari inyungu bishakayo mu kurondera rero izo nyungu na cyane cyane kugira ngo bimbe ubwo butare cyangwa se babusahure uzosanga hari intambara zidashira urabye nka MONUSCO imyaka imaze muri Congo ariko nta kintu na kimwe yigeze imarira abanyekongo ku bw'ibyo kenshi hagiye habonekana yuko ubutare bwa Congo bwagiye bwibwa bugashirwa mu bimodoka vya MONUSCO hama bugatwagwa hanze rero n'ubu iki gisirikare giye gufasha muri Congo ndabona menga nta byinshi kizomara kuko benshi bazoba bagiye kwisahurira kwironderera ubutunzi kurondera amaronko ahubwo hagiye kuba umutekano muke cyane mu hakari ya gace kubera yuko n'abanyagihugu benshi bamwe bamwe bazosa baranyazwe ibyabo cyangwa se babitwagwe kubera yuko hazoba hari imigwi myinshi hari n'abasirikare benshi
Bakubonere no gusumba ingene we ubona eh igira intama kandi tuzi kwa ringwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abakunzi b'amahoro eh ijoro bigahinduka bamwe bakiga abadapfuye bakabohwa bakigira
ikiganiro ndafise ijambo aniho kigarukiye cyashimikiye kwirungikwa cy'abasoda b'Abarundi muri Congo Kinshasa ku mugaragaro rwaruka berekanye amakenga kwirungikwa ry'abo basoda b'Abarundi kuri bo ntacu bagiye gukora kiruta icy'abandi bari basanzweyo hari n'uwerekanye ko abo basirikare bajanywe no kugarukana amahoro kandi atakibuza ko bazobishika ko tubashimire mwebwe mwese bakunze ikiganiro ndafise ijambo tubifurije kuranirwa naho kurindi sango mugira amahoro ayiwanyu
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawe.